SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
You're with SBS Radio.
Nongeye gukingurukira mwebwe mwese mwahisemwo SBS mu Kirundi. Nitwa Jean-Paul Amede nizigama ku mazina, nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro tugiye kuganira ko uno munsi ikaze.
Welcome to SBS in Kirundi.
Nuko rero nongeye kubaha ikaze ubugira kandi ukunyuzura ni hajya umuntu akugiriye nabi abishaka kandi aguma bisubiramwo ku muntu afise ubushobozi buke. Jesse Michel akaba ari umuhanuzi mukuru mu bijanye no kunyuzura mu kigo The Alana and Madeline Foundation yavuze yuko ukunyuzura gushobora kuba mu buryo bwinshi. Reka dukurikire Jesse Michel.
Bullying can take forms that are physical, like
kunyuzura gushobora kuba mu buryo bwinshi nko gusunika cyangwa gutera umuntu mugere. Ukunyuzura gushobora kuba mu majambo y'iterabwoba cyangwa amajambo y'ibiterasoni nke. Ukunyuzura ushobora gukogwa mu buryo bwo gukwiragiza amajambo ku wundi muntu y'ibinyoma canke gukoza isoni umuntu mu bandi benshi. Ikindi naco turazi yuko ukunyuzura gushobora kuba ikibazo gikomeye biciye ku buhinga ngurukana bumenye. Yavuze yuko ukunyuzugwa bishobora kuba ahariho hose, ariko yuko akenshi bibera ku ishuri. Reka dusubire tumwumvirize.
School is a common place where bullying can happen.
Ku ishuri niho hantu hazwi cyane yuko habera ivyo kunyuzura. Icigo kijanye no kunyuzura cakozwe muri Australia basanze ibice 80% vy'abanyeshuri biyumvira yuko akenshi kunyuzura bibera ku bibuga abana bakinirako. Ariko kunyuzugwa bishobora kubera mu bindi bibanza vyinshi bitandukanye, nko muri bus itwara abanyeshuri, ahantu hakoranira abantu benshi canke kuri za interineti. Belinda Bowman n'umuhanuzi mu vy'abana yavuze yuko ari ngombwa yuko abantu batahura yuko kunyuzugwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bifise ingaruka. Mu majambo yasiguye Belinda Bowman yavuze ngo
for a lot of parents when they were growing up they might
have benshi igihe baruka birashoboka ko banyuzuwe igihe bari ku ishuri canke ku rubanza kanaka, ariko batashe muhira bariyumva ko baremye batekaniwe mu mago yabo, bariyumva yuko batekanye kandi yuko atavyo kunyuzugwa basubira gucamwo kundi. Ariko ku bakiri bato kubera ko baguma bari ku mirongo ngurukana bumenyi umwanya wose, ubwo kunyuzugwa bashobora kumva yuko bibandanya. Iyo bari muhira bashobora kuguma baronka ubutumwa canke babona ibintu biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. André Calvaro n'umuyobozi nshingwabikorwa wo mwishirahamwe Bully Zero yavuze ati nubwo vyoba bimeze nabi gute umwana wawe arashobora kutakugurukira ngo akubwire ibiriko biraba. Reka twumvirize André Calvaro. Kimwe mu bigoye nuko abana hari gihe batifuza kubwira abavyeyi yuko bariko baranyuzugwa kubera yuko abavyeyi bashobora guca babatwara za telefone, tablet, iPad, laptop n'ibindi vyose bakoresha mu mwanya uko kunyuzugwa kwoba kuri ko kuraca ku buhinga ngurukana bumenyi canke umuvyeyi agaca hindura ishuri. Rero igihambaye co gukora imbere ya vyose n'ukumviriza ivyo ariko aracamwo. André Calvaro arasaba kurabira hafi impinduka mu mibereho y'umwana wawe. Reka dusubire tumwumvirize.
Changes in sleeping and eating patterns.
kuraba yuko hariho ivyahindutse mu gufungura canke mu kuryama amarira n'ishavu vya buri mwanya kimwe mu bihambaye kandi ngira kamaro ni ukudashaka kuja ku ishuri no kumva agwaye mu gitondo ico ni cingira kamaro cyane inkovu zo ku mubiri zidasiguritse nazo zishobora kugaragaza yuko umwana wawe ariko aranyuzugwa mu gihe umwana wawe akubwiye yuko ariko aranyuzugwa ni byiza yuko uguma utekanye hamuka mumenyesha yuko yakoze neza cyane kubikumenyesha mubaze inkuru yose uko yifashe ahama umusigurire yuko kunyuzura atari byiza na gato kandi yuko ari bisanzwe gushavura Jesse Michel arahamagarira kubatera intege ngo ntiba shavure canke gusotorana mu ntumbero yo kwishura abariko baramunyuzura kuberako bituma ibintu vyunyuka gusumbya reka twumvirize Jesse Michel
There's no magic way to stop bullying
Nana kimwe ukora ngo uhagarike ukunyuzura ariko abana bamwe bahitamwo kubica hijya canke gukoresha inkuru zitwenza canke bakigira nk'abarambiwe canke bakigira basinda bibazwa canke muri make bakagerageza kwereka uburiko arabanyuzura yuko ivyo barimwo ari ibintu bidafise akamaro kugira abagenzi bagushigikira navyo birafasha yavuze yuko umuntu akwiye kugira imigenderanire n'ishuri umwana wiwe yigako gutyo bagashobora kuvugana ico kibazo urashobora gusaba umubonano n'umwigisha azi neza umwana wawe ugiye kubonana nawe ugenda witwaje urutonde rw'ivyashikiye umwana wawe bivanye n'ivyo yakubyiye reka twumvirize Jesse Michel
We know from a recent survey of teachers
twisunze ubushakashatsi buherutse gukorwa n'abigisha nuko ibice 80% kwijana vy'abigisha bataba bazi yuko abana bariko baranyuzugwa kiretse ntagize umwe abibamenyesha rero ntawojana nago ngo ishure rirazi ibiriko biraba buri ishuri muri Australia rirafise amategeko yisunga mu gihe cyose habaye ukunyuzura uwundi rero ni vyiza yuko witegura mu gusoma iryo tegeko imbere yuko uja muri iyo nama umenye yuko haba bigisha canke abanyeshuri bose barashaka yuko uko kunyuzura abana bihagarara rero wogenda muri iyo nama uzi neza yuko abo uhura nabo mucuditse kimwe mu mwanya kunyuzura bibaye biciye ku buhinga ngurukana bumenyi urashobora kubishikiriza kuri uyo murongo nyene w'ubuhinga ngurukana bumenyi yaba kuri Instagram canke Facebook bivanye n'umurongo wakoresheje canke uriko mu mwanya ikirego cawe batagifashe nka nkama umukomiseri muri ECFT Julie Inman Grant yavuze yuko ushobora kubishikiriza kuri ECFT akaburungu gov akaburungu au reka twumvirize Julie Inman Grant
If they reported to a social media site and that
mu mwanya bashikirije ibirego vyabo ku mbuga ngurukana bumenyi hama nabo ntibavyitwararike barashobora kuza batugana hama natwe tugafata ingingo zibereye gutyo tukabavugira ku ruhande rwabo gutyo ugo rubuga rugashobora gukura ko ivyo vyose byatumye uwundi yiyumva nkaho anyuzuwe tumaze gufasha imiyabaga irenga 1,200 y'abanyaustralia biciye muri ubwo buryo mbere dufitaniye imigenderanire 100% yo gukorana n'izo mbuga ngurukana bumenyi birashoboka umwana wawe akabari mu ruhande rw'abanyuzura rero nubwo biba bimeze uko usabwe gutekana hama ukabizirikana nka nkama Andre Calvaro yavuze yuko ukwiye kumumenyesha ukamubwira yuko ukunyuzura abandi bitemewe kandi yuko bikwiye guhagarara reka twumvirize Andre Calvaro ukwiye kumenyesha umwana wawe yuko ari ibintu bitari byo gufata minenegwe kandi yuko ukwiye kumufasha kugira ngo abihagarike ikindi si byiza yuko umukarira ikiyago gisanzwe kirashobora kugufasha gushikiriza icyumviro cawe kandi akacumva nk'akarorero ndashaka ko utahura yuko kunyuzura abandi atari byiza namba kandi yuko bikwiye guhagarara nibaza yuko ari ijyungane ritahuritse ryo gufasha gushikiriza icyumviro cyawe. Gerageza umenye impamvu umwana wawe yitwara muri ubwo buryo. Reka dusubire twumvirize Calvaro. Kubivugana birashobora gufasha gutahura yuko umwana ababaye, afise ishari, ataryohewe canke kumbure yuko ariko aranyuzugwa nawe ubwiwe. Ahanini ni ukurondera umuzi w'ingorane. Mu kurangiza, mwamenyesha ishure ibiriko biraba gutyo mugashobora gukorana hamwe. Yaba umwana wawe yaranyuzuwe canke akanyuzura, byo bavyiza ashoboye kuvugana n'abahinga gutyo bakamufasha. Nk'umuvyeyi urashobora kurondera ayandi makuru ajanye no kunyuzura biciye kuri Helpline and Parentline. Aho naho urashobora kubona abasemuzi. Murakoze abari kumwe natwe, namwe mudufatiye mu mpera za kino kiganiro. Murashobora gukurikirana kino kiganiro uciye ku rubuga rwacu rwa Facebook, wandika SBS Kirundi, ugashobora kubona ino nkuru yacu izo biriko, canke urondeye na application SBS Radio, gutyo ukamanuka umaze kubibona ucumanukepfo aho ubona Ikirundi ugaca wemeza Ikirundi. Ino nkuru uzoyisanga ko uwumvirize mu mwanya wose wifuza. Murakoze.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.